muri urwo rukino rwahuza Kameruni n'u Rwanda umugwi serukira gihugu w'u Rwanda Amavubi wagiye muri icyo gihugu urondera insinzi hasi hejuru biturutse ku urwo rukino rwagiye gutangura Cape Verde iri mu kibanza cya kabiri ifite amanota indwi u Rwanda rufite atanu abakinnyi b'Amavubi babyifashe nk'uko bashoboye kose igice cya mbere kiza kurangira ari ubusa ku bundi muri icyo gice uburyo bwo gutsinda bukaba bwari ku ruhande rwa Cameroon aho Vincent Aboubakar yagoye cyane abakinnyi b'inyuma b'u Rwanda igice cya kabiri kitaramara n'iminota cumi Olivier Kwizera umunyegori w'Amavubi yakoze ikosa inyuma y'agace kiwe umuhagarikizi w'urukino aca mu ikarata itukura asiga bagenzi be badakwiye ikaba ibaye ikarata itukura igira kabiri aronse mu nkino zibiri zikurikirana inyuma y'iyo yaronse mu nkino za Shan mu gice cya kane gishyiri cya nyuma u Rwanda rukina n'igihugu cya Guine Emery Mvuye kure yasamiye Amavubi batsinda Mozambique mu rukino rugira gatanu rw'izo nkino niwe yaciye aja mu igori naho abakinnyi b'Amavubi batari bakwiye babandanije kwitanga kugira barondere iyo ntsinzi yari kubatuma baja mu nkino za nyuma za Afrika ariko ntivyakunda kuko urwo rukino rwagiye kurangira rubusa ku bundi naho Amavubi yari gutsinda ntacyo byari gutanga kuko igihugu cya Cape Verde cyakinye urwo rukino rwa nyuma gifite amanota indwi chatsinze Mozambique iwabo igitsindo kimwe kubusa uwo mugwi uco kwiza amanota 10 mu gihe Rwanda iyo rutsinda utari kurenza amanota 8 mu itsinda fe Cameroon ikaba yarangije inkino iri mu kibanza cya mbere n'amanota 11 Cape Verde ya kabiri n'amanota 10 u Rwanda mu kibanza cya gatatu n'amanota 6 Mozambique nayo iza mu kibanza cya nyuma n'amanota 4 tubibutse ku Rwanda ruheruka mu nkino za nyuma za Afrika mu mwaka w'2004 Burundi nabwo bwagiye gukina na Maroc ivyago vyamaze kurangira kuko Mauritania yari yamaze gutsinda Centrafrique igitsindo kimwe ku busa icyo gihugu gicaje kwiza amanota 9 naho rero Burundi bwari gutsinda ntibwari kurenza amanota 8 ubwo rukino intamba mu rugamba nizashoboye kurutsinda kuko rwagiye kurangira Maroc itahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa cyatsinzwe na Munir El Haddadi ku munota wa 44 uwo mukinyi akaba yarigeze no gukinira igihugu cya Espagne intumbero Burundi bwari bwihaye yo gusubira mu nkino za Afrika bwari bwagiye mu bwa mbere mwaka 2019 bukaba butayishitseko Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.